Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internete ku rubuga www.radioyacu.com. Kuma radio yanyu turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Na amakuru arimo ubukene bwa essence mu buraruko bw'u Burundi.
Kirazimye cyane ku ritiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiri uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerebe yo bashira ko kuko basha basanga ari ngorane zirenze. Tusha duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi, aravuga rero kuri iki kibazo cy'igitoro gituma ibiciro by'ingendo bizamuka. Naho mu Rwanda Dr. Theoneste Niyitegeka araburana na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, bafite ikibazo cy'inkwi. Ngizo rero ingingo z'ingenzi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwatangiye kumva urubanza Dr. Theoneste Niyitegeka aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Avuga ko yamwimye inyandiko zigaragaza ibyashingiweho mu rubanza rwa Jenoside rwamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiye iburanisha ry'uyu munsi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
Dr. Theoneste Niyitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara. Yari yitwaje kandi umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maitre Robert Hakizimana ku kirego aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG ko yanze kumuha inyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye. Maitre Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNRG niwe watangiranye ijambo, atanga inzitizi asaba ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye Nyarugenge yaziheraho azisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirishamo urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maitre Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNRG yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNRG yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNRG. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNRG ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maitre Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka, yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNRG yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya Jenoside. Izo manza za gacaca ziri mu Rwagihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2007 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/2008. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNRG cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNRG avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNRG ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNRG yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maitre Hakizimana asubiza ko CNRG itigeze isubiza Niyitegeka kugirega ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragaraho impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maitre Kayiranga uhagarariye CNRG yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza yahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8/5/2017. Maitre Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma ingingo atazahera igihe bandikiye basaba CNRG amadosiye, ahubwo yazahera ku gihe Dr. Niyitegeka yagombye kuba yaraboneyeho igisubizo cya CNRG. Nyuma y'izo mpaka ku bakoranye bombo umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2023 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca zagihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyagaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Arebwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi n'ibyahavuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca n'igitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni 2 mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2018. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Noneho tujye mu Burundi mu ntara z'uburaruko. Kwiyunguruza ni ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro cya lisansi. Jean Bosco Ndarurinze araduhi inkuru.
Kuva muri zindwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, mu gisagara cya Ngozi ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu. Hari amasitasiyo agera kuri atandatu, ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodoka zizunguruza abantu Ingozi zivuye Igitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye umengo muri indwi cyaje ituro imwe, naho nyine kwa karavana, naho nyine nta minota 40 nacyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze ntitwanajose, twaragiye gutahana imodoka tuzisubiza mu mpangu kata gitoro tunyoye. Igitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twe dukora transporo kubera kirazimye cyane. Ku iritiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uya kure mu bakiriya uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyira ko kuko baca basanga ari ingorane zirenze. Tushaduhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyine iboneka bigoranye kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyenga imodoka nuko bimeze, kandi iyo umukiriya aje ukamubwira ibe itandukanye niyo twaba tubatwariye abica bidutoresa, ni natwe nubwo twabimubwira. Kuko usanga umenga umuntu yabamwivye kuko magendo no kwironka n'ikibazo ko n'uwidansa yidangaza yinyegeje.
Binyegeza kubera.
Nayo nzi ko fashwe esanse temeye kudansa mu bidoca nke mu kibuni kirazira n'amakosa. Urasha no kwirondera umuje muzima kayibura bakayira kurangira nkano kuruta ashaka gushika yo kandi atayinda ufise mu modoka. Nuko bimeze. Tuko turareshe 2008 gutyo. Ariko no kwimba 8 ntitwunguka.
Naho mwahora mugira amafaranga na gute?
2600 kuva ngaho gushika Igitega.
Ni kuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku 2200.
Hagati y'igihumbi n'2200.
Abunguruza abantu bavuga ko byabaye ngombwa ko baduze ibiciro byo kuyunguruza. Abiyunguruza nabo baguriyemo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga, bavuga ko batorohewe.
Jewe mvuye mu imusenyi muri komine Tangara. Nukuvuga ahantu twabatuza ku 2500 gushika Ingozi muri Ville. Numunsi twagiye ku 2000. Kuba tubona ngo ibiciro by'igitoro ntibitoroheza gose.
Nako ndava muri komine Giteranyi ngerageje kuraba ahantu nahora mvira y'ibihumbi bitanu, ubu ndiko ndahagira 2000. Kuva mu Giteranyi gushika ngaho Ingozi bacishijemo amusanga ari 900, mugabo umuntu ariko arahagira 12,000. None turabona yuko ibintu bitarimo biragenda neza.
Ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cya Bujumbura.
Itike yatinze gose yarenze. Ubu igeze ku 89.
Uja uva.
Uva Ingozi uca Bujumbura. Kandi dusa tuhamenyereye ku 2600. Aho rero baba barengeje nk'igitoro gihari.
Abiyunguruza bava mu gihugu hagati benshi ntibari bazi ingorane y'igitoro ko ihari. Zabaye ngombwa ko bakira ingendo zabo hagati. Ingorane zikaba urutavana ko nkuko byashikiye uyu mukenyezi.
Byatubangamiye cyo narikomva mu marangarana n'inkonja muri komine ya Kiganda. Nahora mva ngaha Ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu. Ubu ariko basaba 2000. Nanje ntagira ni 11 nabuze n'ikidiya cy'umwana. Numva ndiko ndiyumvira ngene ndari Ingozi ntagira hano namwe nda. Numva bimbangamiye.
Ngo icyo saba ni gihe.
Nasaba yuko ngo dufasha igitoro kitaboneka. Kugira ngo tugende kwibeye twaba tugenda. ushaka ushaka kwiyunguruza ariko ingene yiyunguruza
abakora kazi ko kunguruza abantu canke abiyunguruza bavuga rumwe n'uyo mukenyezi
cyo dusaba ko leta yo kwikitira cyaboneka ko yari byatwiyunguruza
twasaba leta ko boduha ibitoro ku mastasiyo tugasaba tukabinywa kwijya benyene ya 2300 kugira ngo dusekore gakuko byari bimeze n'ubwa mbere
Kumastasiyo twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gikenda cyane kiboneka babwije rya Amerika ko vyomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no muzindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza twagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kena ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta menyego ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndabirinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi barimo bataka ubukene bw'igitoro cya lisansi impunzi zo mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zo zirataka ibura ry'inkwi mu bibazo bibabangamiye cyane bikomeye ni inkuru ya James Jovina
Iyo tugiye inyuma y'inkambi guhigudukwi bacyadufata katubwira ati ninde yababwiye murenga inkambi
Nta wemerewe gusenya cyibure gutema ibiti biri mu nkambi icyo kibazo kigatuma bajya gushaka inkwi mu bikumba biri hanze y'inkambi bafatiwe hanze y'inkambi n'abategeki bagiye gusenya batasavye uruhusha naho barafungwa Kibazo cy'inkwi nticyoroshe gose kubera niyo bagiye gushaka inkwi hanze y'inkambi abaturanye n'inkambi babagirira nabi kubera badakeneye kubona impunzi senya mu matongo yabo ijwi rya Amerika ryavuganye numwe mu bari bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisivi muri komine Kibondo akaba amaze igifungo yaciwe cy'amezi 5 mu gasho kubera yafatiwe hanze y'inkambi yagiye gusenya
narasohoka inkambi ngiye gusenya zakogera inkera y'inkambi bacu baradufata zeko dufata bacu baratuza batuzanye cyabadutwara Nyamisivi ama rero bacu baradufunga Badufunze ubu igifungo twakimaze tukimaze rero niho nijoro bacu batuzana hano kugira ngo dutahe mu nkambi
ari hamaze imezi ingahe mu gasho
gaso utuharuye hatumaze ya mezi 5
kibazo cinkwe mu nkambi gifashe gute
gaso cinkwe tudasohoke ngo tugende gusenya twige ntitoronka kungene twoje so kuvuga ngo barafunze ngubu ngo barafunguruye ngo nubundi ntibazosubira kumfunga berako ubwiyinkwe nubundi zoguma watoroke wagiye kururondera
Burukuma kotashe amashira hamwe abwira impunzi yuko azozizanira imbabura zikoresha gaze kugira ikibazo cyo gusenya gihere mu nkambi ariko nta na kimwe barabona gutema igiti mu nkambi naho ni kibazo gihambaye cyane
Nicyo cyo cyo bakubwira ko bagoma bakoza ni imbabura zikoresha gaze ngaho izo gaze ntazo turabona izo mbabura ntabwo ziyanaboneka hana hano namwe ndayibona ya gaze nabo mbonyana imbabura ndabona zijya za makara kandi n'amakara ntayo bapokera bagufasha utema igiti nacyo kiri mu nkambi bakubwiye yuko utema abantu bose buzuye inkambi ntibishakirwa ko utema igiti kimwe gisumba watugirisha n'abatubwira ko igiti kimwe gisumba abantu bakimbizi bose bari mu nkambi urumva igiti rero ntidutema
ikindi kibangamiye cyane impunzi mu bijyanye n'ikibazo cy'inkwi n'abaturanye n'inkambi kubera badakeneye yuko impunzi zijya gusenya mu matongo yabo icyo kibazo kigatuma barara inzara rimwe na rimwe kubera kubura inkwi
hari umuha ugiye mu murima we wakubwira ati nukukwica cyanke kuguhimbagura amaguru natwe tukabiraba none tuzobata na kimwe tujya tukava kugenda uko nyene
userukira ashira hamwe n'edeso rikorera mu gisata cyo kubungabunga ibidukikije mu nkambi ya Nduta na Mutenderi bwana Ibrahim Fidelis yemeza yuko atampunzi ironswa inkwi kireke abatama n'abatishobora gusa
hali ya utunzaji wa mazingira ni mbaya sana gukingira ibidukikije ngaha mu nkambi ni umugambi uhambaye cyane kugira ngo dukingire ibidukikije nturonsa inkwi buri muntu ahubwo abo dufasha n'abatama hamwe n'abatishobora ariko abandi nabo hari bikumba bemerewe gusenyamwo n'ivyo batemerewe
ambo watatusaidia kuzunguka na kutazama uharibifu uko wapi na kuzuia na kutoza fine na kuelimisha watu
yemaje yuko iryo shira hamwe riri ku mugambi wo guhuza impunzi zituye mu nkambi hamwe n'abatanzania baturanye n'inkambi kugira bareke guhohotera impunzi babane neza yavuze yuko hari bikumba vyemerewe n'ibitemerewe gusenya inkwi abafatwa baba bagiye gusenya mu bikumba bitemerewe bituma bonona ibidukikije James Jovini mu nkambi y'impunzi nduta muri Tanzania
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika. Nkuko mubiza Burundi burategura referendum yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Abanyepolitiki n'abigenga ntibabona kimwe ibyerekeye igihe cyo kwamamaza ibyo bitekerezo bibiri kwemeza rero cyangwa se kwanga mu kiganiro muri sanga mu mwanya ushize mugenzi wacu Fidèle Niyongabo yatumiye Albin Juvenal Havyarimana ayoboye ishyirahamwe Action des jeunes universitaires du Burundi pour le leadership et le patriotisme akongera kanariserukira imbere y'amategeko na Prosper Ntahorwamiye umuvugizi w'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi CENI Ntahorwamiye ni utangira aratangira avuga aho CENI igejeje ibikorwa byo gutegura referendum
Murakoze kumbaza ico kibazo igikorwa cyo kwitegurira iyo referendum kiko kigenda neza turiko turavugana serutse kumanika intonde z'abiyandikishije izo ntonde zaragarutse zirahebuze mu rapport kwa nge kwa twarabonetsemo cyo gikorwa cyo gukosora n'icyahera ubushakira amakarata y'itora kimwe bita ka federateur hanyuma nibaza ko ibikorwa byose bibandanya bindi cyangwa cyangwa gitari cy'ifunsa kuri wahe
muravuze utwo tunenge twabayemo segura utwari two
utunenge tubane nka kugishobora gusanga umuntu izina ryawe bajyanditse nabi cyangwa bamusimbe ibyo kenshi dukunda gukora mu gihe ndeza bitoro
tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu Ajib LP muravuga ko mufise intererano mutanga niyihe
ego murakoze cyane ndambere mbanze kubara mutanda mutonare kwa rumviriza radio y'Amerika America hanyuma kwebwe mu ishyirahamwe ryacu Ajib LP uvuga ni nk'uko naryo nyene ribisigura dukorera mu gisata cy'uburongozi bwiza no kuraba uje gukunda igihugu rero twebwe turaraba aho uyu munsi iyo ntegurigeze aho ibikorwa bigeze rero twebwe tukavuga tuti intambira cyahari na cyane cyane haba abo mu mugwiseni haba abo muri leta cyangwa ndetse haba n'abanyamigambwe cyangwa abanyapolitike bigenga
ikihe mubona mu cokorwa muravuze ko iki gihe mubona umenga ni gito
nuko umushinga ntawe ntawugwamiye bishikirije no vuga nki ubunye ibikenewe ni byarije gushikiriza yuko bariko barakora hanyuma tugaheza tukazorindira igikorwa nyezina turazi yuko aha ibyo nibyarangira bagatanga amakarata y'itora barabimenyesheje yuko mu itangazo ko imyiyamamazo kuja kwigisha abanyagihugu gusigurira abanyagihugu bamwe biyamamaza bavuga basigura igituma abanywanyi babo batora yego abandi biyamamaza bavuga bati abanywanyi bacu batore oya ni ukuvuga rero inyuma yo gutangwa kw'ayo makarata mu ntango y'ukwezi kwa gatanu nk'uko abishyikirije itariki imwe icyo kiringo kizoheza rero gitangura nuvuga rero ni CENI iheza igashyikiriza ibyo bikorwa byayo ikerekana aho bigedeje igaheza bakabona yuko by'ukuri icyo gikorwa cyo kujya kumenyesha abanyagihugu cyageze haba ku banyepolitike mu banyamigambi cyangwa ku bigenzi.
Prosper Ntagwamiye, abo banyepolitike bazagaragaza kwiyamamaza bashigikiye ku vyerekeye iryo hinyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro kuri iyo referendum kingana gute?
Ubu turiko turavugana abamaze kwiyandikisha bagera ku 29, mugandi turafata akanya ngo tutosore turabe yuko abiyandikishije bose bafite ngo bari kubona abandi babwira ko te hamwe nabigenga
ikiri ngo bazaba bafise kugira ngo biyamamaze kingana gute?
Iminsi 14.
Mwitegereje mubona iyo minsi 14 irakwiye?
Nico kiri ngo tuteganijwe n'itegeko rigenga amatora.
Tugaruke kuri Albin Juvenal Byarimana ku vyerekeye abakiri bato nko muri iryo shirahamwe ryanyu, ni uruhe ruhara mubona bogira ku bijanye n'icyo gikorwa cyo kwitegurira referendum ku vyerekeye kugena abanyepolitike n'abiyamamaza bivyifatamo?
Twebwe na cyane cyane nk'uko muvuze iby'uruhara, uruhara rwa mbere murumva yuko bwa mbere nuko hategerezwa kuboneka ubucuti buri hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu babatora, ubucuti buri hagati y'utora n'utogo. Twebwe rero twavuga tuti abo bakiri bato cyane n'abandi banyagihugu bose, nuko ubwa mbere hoho bose barafise uruhara ntangere. Twebwe rero tukavuga tuti twebwe nk'abakiri batoyi icyo duteza dushobora kubahanura uruhara rwabo ubwa mbere hoho, abo bakiri bato baracakeneye ejo, baravuga bati ejo twebwe nitwebwe harindiriye ejo baraza kwiyamamaza batwigishe. Eka mbere wanashima naho tutovuga aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyiza shingiro gusa, turavuga n'amatora yo mu 2020 kuko nayo nyine barindiriye. Naho rero baheza abo bakiri bato uruhara rwabo bakaraba neza ko abo bantu baje kwiyamamaza bumve yuko bategerezwa kugira ibyo babasaba. Ibyo nabyo babasaba kibindi ni uko bategerezwa kubasaba kubirika imigambi iyo mitaka nayo nuko iri mu maprograme, mu maprograme bereka ugwaruka, bereka abanyagihugu bati ngiki programe. Programe rero si ibintu byo gukina, nuko atari yayindi twamba tubona iri kuri twacu dupapuro duto duto, iteza kuba programe iteguye neza yereka umunyagihugu wese mu muce umwe w'igihugu ingene umunyagihugu wese iyo programe izoza imuha kunguko, imuha kwihuza. Rero twe tuvuga tuti abo bakiri batoyi barafise uruhara ubwa mbere yuko bategerezwa gusaba abo bantu baza kwiyamamaza, bakabasaba ko babirika imigambi nyezina, imigambi ibyo bagirira akamaro. Dufise abakiri bato benshi bariko baraheza amashuri n'abahejeje kera n'abandi baguma biga. Ni uko rero tuvuga tuti abo uruhara rwa mbere bagira nuko bategerezwa gusaba abantu baza kwitoza imigambi. Hanyuma uruhara rwa kabiri, uruhara rwa kabiri ni uko ubwa mbere bategerezwa kubyitwaramo neza. Nuko kubyitwaramo neza ni uko ubwa mbere bategerezwa kubahirizanya mu butandukane bwabo.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Thierry, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, watubwira aho uri n'irindi zina?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Yego, ufise ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo kirimo n'icyumviro, ariko manje mundamukiriza batumire.
Barakumva?
Yego, nagomba ubwa mbere mere kuri uyu muvugizi wa Teni, nagomba mbere kumubaza ikibazo bwa mbere. Yatubwiye ko ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo ashobore kwigisha kuri tora cyangwa kuri hakana ari ikiringo cy'2 menga nihenze, niko yatubari?
Yego, ni minsi 14.
Yego, nagomba ndamubaze rero ni ko hari aho baba barigeze babona umuntu yoba yaratangiye kwiyamamaza hataragera. Hanyuma ndamubaze hamwe bibaye akarenga kuri ino ngingo yuko bashobora kwiyamamaza mu gihe kitarenze 2, barafise ibihano bashobora guca batanga. Ama yavuze utuntu tw'utunenge ngo barasohoye amaliste kugira ngo bashobore gukosora nimba hari utunenge twabaye. Nagomba mumumbarize gato, hari ahantu yavuze ngo utunenge tumwe tuzokosorwa, ariko jewe ku bwanje akanenge ka mbere nabonye nuko hari amakarata karangamuntu yagiye aratangwa. Abona ibikarangamuntu zitangwa ku bwishyu umuntu umwe agashobora kunaronka 3 ntibabona yuko icyo gishobora kuba cyarabaye ingorane ku buryo ishobora gushika ukadusanga umuntu aratoye kamwe 1, 2, 3 canke. Hanyuma uyu muntu yaje aserukira ugwaruka yatubariye ko ikintu cy'ambere basaba abanyepolitike baje kwiyamamaza ari ukubanza kumenya imigambi bafite y'ugwaruka. Nagomba ndamubaze muri kino gihe tuyimirije gutora ibyiza singira ikibereye ari ukubanza guhera kuri iyo migambi. Hanyuma ikindi cya kabiri, mu byo bigisha ugwaruka rwose rw'imigambi itandukanye, ama nimba bagwigisha hari ikintu babona koko coba kimaze guhinduka, nimba rino shyirahamwe rimaze igihe riko hari ikintu babona bamaze gushikako. Hanyuma nagomba mbere aheze ntera ka mugwaruka, iyo kenshi ibihemwe n'ibi bifite bya politiki byo kugomba kwiyamamaza, ugwaruka twebwe nise dukoresha ni twebwe bahera ko kugira badukoreshe kugira ngo tugende dukorere ku nyungu zabo, ariko mu nyuma ntihagire icyo badufashe. Uko yabivuze no muntu babanze babaze koko icyo bagamije. Hanyuma nagomba ngire ko saba uyu muvuzi wa seni yatubwiye ko habaye ibintu by'amatora bubo bakoresha ubuhinga, ni nako kenshi akunze kutwishyura. Ariko nagomba ndamubwire ni iyo umugwi w'igihugu utunganya amatora utunganije ibintu neza bibiteka ku gihugu, ndetse guhera kuri bo nyine bo baba babitunganije. Ariko nako iyo bibaye nabi nibo babituka ubwa mbere. Nuko murakoze
mutangure mumwishure Prosper.
Murakoze yabaje ibibazo byinshi abivangatiranya, ndagerageza kuzandishura ku byo nafashe n'abo icyo nasigaranyuka. Yabajije yuko bo bari abantu baragize inyamamazo ataragera, na nyamubwire yuko ikiringo cy'imyamamazo kitari buragera, ahubwo igikorwa cyakozwe mbere yaho cyari igikorwa cyo gusigura integuro y'ibwirizwa nshingiro nshasha. Icyo gikorwa nacyo cyakozwe n'inzego za Leta. Ubu naho igikorwa cyimirije ni icyo kwiyamamaza nyezina. Ubu naho icyo gikorwa kizaba cyugururiwe abanyamigambwe ikanabigenga bo babyifuza, kira noneho abifuza kuzoja muri iyo myiyamamazo baza baraje kwiyandikisha muri seni ikiri cyabo kiza kwizuza. Ikindi kibazo nacyo yabajije ibibazo bijyanye ngo n'amakaranga muntu, ahubwo nyine yari kuba yabivuze muri iyi minsi twari twamanitse intonde. Wari umwanya mwiza wo kuvuga nk'umuntu wabazi yakoreje karanga muntu zibiri cyangwa agakoresha amazina atari yo. Mugabo icyo kibazo iyi minsi twari twamanitse intonde nzera izo mbona ntazo kumvise, yari kuba yazivuze muri icyo gihe izo nyishungira ngo kumbura ubuntu abandi amuha.
Ego nawe Alban Juvenal kuri ibibazo Thierry yabajije kubikwerekeye n'iryo shirahamwe ryanyu.
Ego ntanguri ntengo kuri Thierry yabajije dewe yanyerekeje ku bibazo bishika kuri bitatu, aho bwa mbere yabajije ati mbega none burya muri iki gihe cy'ibwirizwa shingiro ni ati by'ukuri abanyamigambwe bohera ku migambi. Nagira ngo ndamwishure ndamubwira ko ni itegeko kuko baba abigisha ko ibyiriza singiro ryotogwa, ego nuko bategerezwa gusigura ubudasa buri hagati y'ibyiriza singiro ryahahora, bagasigurira babandi bagiye kwiyamamazaho gusaba amajwi, hanyuma bakabereka imigabo n'imigambi iri muri iryo byiriza singiro rishaje. Nicyo gituma rero tuvuga tuti n'abandi bose bajya kwigisha oya bagenda basigura bati iyi ni oya, dutora oya kubera yuko ibwiriza shingiro hariho byinshi ribuzemo byotuma tugumana ibwiriza shingiro ryahahora. Ni ukuvuga rero ko byose bica mu migambi mu kwerekana ikirusha ikindi uburemere, ikirusha ikindi ubwiza. Hanyuma mu kibazo cya kabiri yabajije bati mbega mwebwe mukurikirana mishyirahamwe ryanyu mukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose? Yego cyane, twebwe dukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose kandi kanatsinda. Twebwe ntidukurikirana ugwaruka rwo mu migambi gusa, oya. Twebwe icyo tuzi ni uko abakiri bato hariho abari mu migambi, hariho n'abatari mu migambi. Abo rero bose nibo tugerageza gushikira kugira ngo dushobore kuba umuco, dushobore by'ukuri kubereka ingene imyifato yabo muri biringo eka ndetse no muri bya bisanzwe. Yabajije kandi ati mbega intambwe mumaze gutera ni iyihe yotuma muhanura ugwaruka? Twebwe turamaze gutera intambwe kuko ni uko ugwaruka tubonana, ugwaruka dukorana, ugwaruka duhura nabwo, ni uko tugerageza kubabwira kuba bakiri bato. Kuba bakiri bato ni ikintu kimwe mu cyo ushobora kubaha ingufu mu kwiyumvira akazoza, ariko kandi ni ishobora kubabera intambamyi bibereke yuko hari icyo babuze cyangwa hari icyo badashoboye.
Uyu rero ni Alban Juvenal Habyarimana udushoreje iki kiganiro n'aya makuru. Alban Juvenal Habyarimana ayobora ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme. yaganiraga na Prosper Ntahorwamiye umuvugizi w'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi. Byari mu kiganiro muri Sanga, mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.radio.vo mu gisata muri Sanga. Mwese rero uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Andi makuru ni mukanya samoya n'igice. Murakarama.